iyo mu ijuru barahimbawe Magizu, Pashamagiza, Pasamerera,
Umami, Umami,
Pasamerera,
Umami, Umami,
Yomurira, Bonavichani, Abashakani, Bonimborerwa
zirakabonye
aba basengi
bigirwamana
yo mu muriro
barakabonye
bamabarira
ndagowe jewe ndagowe
bamabarira
ndagowe jewe ndagowe
iyo mu ijuru Magizu,
Mukiza Yesu,
Pasha Magiza,
Umami Yesu,
Pasha Merera,
Umami, Umami,
Pasha Merera.